Ele me escute a América. Radio de America mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com mu mwanya w'ikiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inkino zirashobora gukoreshwa mu bijyanye no kugarukana amahoro no gusubiza hamwe abantu baba bashiramiranye. Ni muri iyo ntumbero ishyirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje gukoresha inkino mu kurondera amahoro no gusubiza abantu hamwe. Peace and Sports International ryagirishije inama ya 12 iminsi itatu i Monaco. Iyo nama yatangwe ku munsi wa gatatu w'indwi iheze, tariki 11 irangira tariki 13 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Yahuje abantu bagera ku 600 bavuye mu bihugu 90 zo ku isi. Steve Derrick ndizeye mu umenyeshamakuru w'inkino wo mu Burundi aba mu gihugu cy'u Sweden, akaba ayoboye ishyirahamwe Sports for Hope, Sports for All, no kuvuga inkino z'ibyizigiro zitarambiranye. Mutumire, ndabaramukije.
Ndabaramukije cyane.
Muri make nibihe byaganiwe muri iyo nama?
Nuko rero iyi nama igira 12 ni inama mpuzamakungu yama itunganywa ku mwaka ku mwaka n'ishyamwe Peace and Sport, ishyirahamwe risanzwe rifite icyicaro muri Principauté ya Monaco. Muri iyo nama rero uyu mwaka ikivugo cyari ugushyira imiti hakoreshejwe ibikorwa bijyanye n'inkino. Ni inama rero yari yitabwe n'abantu bakomakomeye ku isi na cyane cyane abantu bafasha mu bijyanye n'inkino mu kugarukana no mu bijyanye no kugarukana amahoro no mu bihugu bikenye, ibihugu bikiri nyuma y'amajyambere, aho rero inkino usanga zikoreshwa kugira abantu muri ibyo bice bagakana umunezero, bagarukane ibyizigiro, bashyire hamwe bicaye mu nkino.
Muri abo bantu harimwo n'abantu rurangiranwa mu bijyanye n'inkino. Niki gihagararo n'iyihe ntererano bashobora kugira muri uwo mugambi wo kugarukana amahoro biciye mu nkino?
Urakoze cyane. Ishyirahamwe Peace and Sport ni ishyirahamwe ryatanguye mu mwaka w'2007, imyaka ibiri gusa inyuma yaho mu 2009 abaritongoye bafashe ingingo yo kwegeranya abanonotsi, abakinnyi bagiye barakumbi yatwaye umudari w'inzahabu mu nkino za Jeux Olympiques zo mu 1996, ubwo nawe n'umunonotsi Venise Niyongabo. Abo rero nibo iryo shyirahamwe rica rikoresha na cyane cyane kuza baraseruka muri aho hantu ibikorwa by'inkino biba biriko birarangoye ijana. Mbere rero no muri rino koraniro kaminuza mpuzamakungu rigira 12 abarenga 40 barashoboye kwitaba iryo koraniro.
Izo nkino turako turavuga ko zishobora gufasha guhuza abantu baba bashamiranye. Wotanga karorero aho izo nkino zagize uruhara rukomeye mu guhwamika amatati hagati y'abantu?
Murakoze cyane. Nuko rero sujewe sanzwe nkurikirana cyane ibijyanye n'inkino, ariko mu nyuma mbere kubera kwitaba cyane aya makoraniro y'iri shyirahamwe mpuzamakungu rya Peace and Sport, narabaye icabona yaho bagiye barahuza abantu bavuye mu bihugu bisanzwe bidacana uwaka. Novuga yuko nko mu 2006 hari ingorane zikomeye hagati y'ibihugu by'u Burusiya na Ukraine. Aho rero baratumiye abavuye muri ibyo bihugu baraza barahiganwa imbere y'isinzi y'abantu bari bavuye mu mice itandukanye y'isi, barahiganwa babona, hanyuma kandi barabereka yuko inkino zishobora guhuza abadacana uwaka. Hanyuma kandi no mu mwaka uheze ibikorwa nk'ibyo byarasubiye biraba, aho byari ikoraniro rigira 11 ryabereye mu gihugu cy'u Bugiriki. Aho rero naho nyene sinari imbere genda nabizi yuko hari ugushamirana gukomeye mu bijyanye na diplomasi cyangwa mu bya politike hagati y'ibihugu by'Ubugiriki na Turukiya na Chypre. Aho rero naho nyene barashoboye gutumira abanonotsi abakinyi bavuye muri ibyo bihugu baraza barereka amakungu yuko inkino zishobora kubahuza, inkino zishobora gusubiza hamwe n'ababa badasanzwe bumvikana. Ibyo rero nibyo niboneye kandi byagize inkurikizi nziza muri ibyo bihugu. Aho rero sinosigi inyuma ibihugu bya Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyepfo mu nkino za Jeux Olympiques za Iver zabereye muri Korea. Ibyo bihugu byaragiye hamwe bigira umugwi serukira gihugu nico gihe mbere no bamenyesha yuko ariryo rya mbere ni umudari w'inzahabu w'inkino za tenisi de table, tenisi yo ku meza. Ibyo bihugu bibiri byari byafatanye bya Korea byahaguye biba ibya mbere kuba bitwara umudari igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe kirubangiranwa muri izo nkino za tenisi de table.
Urakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufite mukundwa. Uratwumva?
Ego mwiriwe, ndabumva.
Ego uri he?
Ibujumbura.
Ego ufise ikibazo baza umutumire icyumviro shikiriza?
Ego n'icyumviro kijyanye n'ikibazo, reka maze shimere ko mwakora ikibazo nk'icyo kiryoshe.
Mwakoze.
Sama kandi mu ndamukira umutumire, nimenga ni Steve Derrick nimba ntihenze.
Ego.
Mwiriwe Steve Derrick, amakuti mwese.
Kuri ni meza ndakomeye nani.
Ego ndabashimira cyane ukuntu mwabaye bari n'abanyamakuru beza mu cyanya cy'inkino. Nubwo kandi kuba mwabaye mutumwe mu kiganiro ni byiza cyane. Ego hanyuma nshimira ijwi rya Amerika ko ryatanze ikiganiro. Nta murange nabwire icyiza na kenge mu bijyanye no gutunga inkino, guhuza abantu bari mu matati. Kenshi abari mu katarati iyo bashoboye kuronka ubahuza bashakana nk'ibi by'inkino bari bagira biba biriko birabahutandukanya, hama kandi bakaryoherwa n'ibibahuza. Ko urukino nubwo ubugwayi usanga haragura ugira gute maze kandi ukanezerwa hanini niba biko biraba. Rero icyo byo nosaba ndifuza ko abo bishobora gutunganya na cyane cyane agatunganya uburyo bushoboka bwose bagahuza zigira inkino zihuza ubaruka kugira ngo baronke rezo pase dore baronke ibibafatira. Ibyo nabyo byofasha kuburyo usanga cyangwa umuntu aronka ibimutamaza. Rero ko amashyirahamwe yabo ko hari ikintu bashitekana gukora kugira ngo ahanini izo nkino zishobora kuhagura uburere no gufatira urwaruka maze ibindi bibasamaza. Murakoze.
Murakoze. Reka bishyure.
Murakoze cyane, ndashimye icyumviro cy'uwo munywanyi kuko mwumvise uko ahanini nabuze ku rwego mpuzamakungu. Ariko rero no natanga akarorero ku gihugu cy'u Burundi gihugu usanzwe mbamwo. Aho rero ndibaza yuko ibibazo biri mu gihugu ababikurikirana barabizi, ariko rero ngaca mbona ibibazo biri hagati y'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ibibazo bikomeye cyane. Ariko rero ikibabaje ni uko ibyo bibazo byahavuwe bitandukira n'ibijyanye n'inkino, ibijyanye n'umuziki, aho gushika uno munsi usanga inkino ziteguriye mu Rwanda abarundi batazitaba, inkino zibereye mu Burundi abanyarwanda batazitaba. Ibyo rero birababaje cyane, nacyo gituma rero mu byo nashoboye gushikiriza mu bo twashoboye kuganira muri rino koraniro nashoboye kubasaba yuko imbere yuko bandanye baraba muri ibyo bihugu byo bya kure boza no bihugu by'u Burundi n'u Rwanda bakaraba ngene inkino zo zito zikogwa mu mporero kubera ibibazo bijyanye na politiki bijyanye na diplomasi y'ibyo bihugu. Izo rero ndibaza yuko binigiye mu menshi cyane na cyane cyane ugwaruka. Aho rero none abamenyesha yuko nacyo gituma kuva mu mwaka w'2017 nahaguye ngira ishyirahamwe mwabuze ni ishyirahamwe rero ni zahanini yuko guhuza rero ibyo bihugu, guhuza mbere n'abandi bo mu karere mu bijyanye n'inkino, kugira twerekane ubushobozi budasanzwe buri mu nkino mu ntumbero yo kubumbatira amahoro, mu ntumbero yo kubumbatira ubumwe n'urukundo. Ni nacyo gituma rero notera kamu mbere abariko baratwumviriza, ari abari mu Burundi, ari abari mu Rwanda, na cyane cyane mu nzego zikomeye, yuko bogerageza bakaza barorohereza abanonotsi, abakinyi, na cyane cyane n'amashyirahamwe yifuza gutunganya izo nkino, kuko inkino ntizivangura, kugira ntawoca kure umunezero abarundi bagize Burundi burotikike kujya mu nkino za nyuma za kane zaheruka kwera mu Misiri mu kwezi kwa gatatu gutunganije na Gabi Bujumbura. Ndibaza yuko umunezero wabaye ujya munsi werekanye inkomezi kandi zidasanzwe ziva mu nkino.
Yego, Louis ari ku murongo kandi. Louis, uratwumva? Uhamagaye urihe?
Mwiriwe,
urihe?
Tawali mu Kirundo mu Burundi.
Ikibazo cy'imviro?
Cy'imviro cyane ifise. None inkino mu ntuze ya mu Burundi. Twebwe inkino turatemera. Ngiye kuva kare namye nkurikirana ikiganiro. None...
Alo? Alo, alo, Louis? Louis, uratwumva? Louis twamutaye ku murongo wa telefone. Reka tuvise kandi ku murongo wa telefone Emmanuel. Emmanuel, uratwumva?
Ngo ndabumva nyakwa kuri Amerika.
Uhamagaye uri hehe Emmanuel?
Ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi.
Uvise ikibazo cy'imviro?
Ndi cyumviro nshaka gutera kumwe n'Imana umutumire yumviye ku gihe cy'umviro.
Yego.
Yikiye mbona kabisa ni mutezi w'umbere no kumushimira cyane. Ni cyago cyaje gukaniye ubundi mu Rwanda. Bamwe turagira inyini. Bamwe turagira turacyaka ibati guri inyino bari nibazitabe. Kuri cyane cyo gwaro kasane cyane cyo twarenganya cyane. Kandi tuba yuko ubwo tuguri inyino. Duza u Rwanda n'u Burundi kugira ngo tuse kunwana nka mbere. Tuba bigiye kabisa.
Murakoze.
Ego gaje mukana mutumire nawe tumushirimi ubona ajyumva byumvira cyane iyo byo byaza kuboneka amahoro n'umutekano mu bihugu bibiri amahoro abari yoyo.
Shora bashimiye cyumvira cyane. Ubu
bitaniye baratwa fara Tanzania, Tanzania tujyana imigenda n'imiza ntangora ne ino ziraba turahuza. Ubu ndiye ko no kwanda ko uza nko. Ego mugire byiza kuri Amerika.
Kati y'ijwi rya Amerika i Washington DC. Mutumire mwavuze ko muri iyo nama iheruka yiri ishyirahamwe Sports Rere kacu, icyo cyumvira bacakiye gute?
Icyo cyumviro baragishimye cyane, kuko hari n'abenshi usanga batanabizi, kuko urabye nk'abakinyi abanonotsi basanzwe bari muri mubo bita aba champion de la paix, aba champion b'amahoro, usanga ari aba benshi bava muri bihugu bya Buraya, muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu karere si benshi. Ariko rero narabize n'umurundi ariko na wenyine ya aba kubera imyaka myinshi amaze mu gihugu cy'u Bufaransa, ahiganwa mu Faransa mu nkino z'abamugaye, kuko asanzwe afite ukuguru kumwe. Amaze gutwara imidari ine y'inzahabu si yose, kandi bose baramaze kuza mu Burundi. Narabasabye yuko nabo nyene ari nk'amwe bo bitwemerera boze baraza mu karere, kugira aho bari usanga bahumbirwa, usanga abanyagihugu bahumbira ari benshi. Ndibaza yuko abo barabinyemereye baranyemera yuko igihe cyose ko batuma ko bazoza mu muri izo nkino twaravuze kandi mbere n'umukinnyi rurangiranwa Didier Drogba ibibazo biri mu Burundi n'u Rwanda ntabyo yaranzi mu miteje mu Burundi no mu Burundi urashobora kuza na kanisari kadufasha muri bino bihugu bibiri u Burundi n'u Rwanda bakongera bakarabana neza mu bijyanye n'inkino kuko biraboneka yuko abari ko baragwa mu mporero n'ugwaruka atani icyo rudira muri bya politike ariko usanga n'amahiganwa batakiyitaba kubera guhangana mu bijyanye na politike biri hagati y'ibyo bihugu bibiri. Benshi rero barabyeme kandi babyakiriye neza, benshi bambwiye baravuze ati tubwire gusa turaza.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Joel ari ku murongo. Joel, kibazo icyumviro.
Alo,
yego, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Icyumviro cyanjye.
Yego,
icyumviro cyanjye rero mbona amaleta ubwo kujya hamwe kujya kera ibintu by'inkino byarabishimisha cyane. Asanga ibintu by'inkino abakinnyi b'u Rwanda baragenda gukina i Bujumbura, Bujumbura baraza gukina mu Rwanda, ariko ubu ngubu nta biherutse byahavuye. Iyo kintu nabasaba mbona za leta yo kongera kujya hamaze kongera kumera nka kera. Twari ni ibintu biba bishimisha ibihugu bibiri bigenderanije aba ari sawa ibintu umuntu aba bimushimisha cyane. Icyumviro cyanjye cyari icyo.
Turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Abe nawe nyine ari ku murongo. Albert watumva?
Yego, ndabumva neza.
Uri he?
Ndamukirije umutumire.
Yego, ndabumva.
Mu Burundi.
Yego.
Yego, ndamukirije umutumire.
Yego, barabumva?
Nasa. Yego. None nakongene mworaba. Mugatunganya inkino zihuza u Burundi n'u Rwanda kugira ngo iyo mishamirano ihari ihaze kuko inkino iyo zihari abantu baratuma biyumva neza bakarema neza hanyuma abantu bakabaho mu byiyumviro bimeze neza kuko urabona yuko abantu bato bato iyo mishamirano bacabagwa mu mporero ariko mugabo igihe batunganije inkino zibahuza u Burundi n'u Rwanda n'ibibazo byavuyeho abarundi tuzobaho neza n'abanyarwanda tugiranira imigenderanire neza nk'aho batumira ibintu u Burundi nibugende mu Rwanda gukina kimwe n'u Rwanda buze mu Burundi iyo tubera mu Burundi urumva yuko icatuhagirira ingorane baraba babijejwe yuko icyo kibazo kikabe mu nzira hanyuma kugira ngo haboneke ukwidagadura kumeze neza. Icyo nicyo kibazo nabayimbajije nabisabye uwo mutumire. Iyo niyo intererano nabisabye uwo mutumire barabe agezwa ibyo bintu by'inkino hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza. Murakoze.
Ndibaza ko mwari mwabivuze ko gato mwosubira mukamusigurira.
Navuze mu kanya gaheze nateye akamo abarongoye ibyo bihugu baraba ingene bokugurura imiryango mu kubaka inkino n'abanonotsi kuko inkino zifite n'ururimi mpuzamakungu abantu bose batahura kandi igihe cyose hariko haraba inkino usanga atawusubira kuraba naka nabi kubera ubudasa buba buri hagati yabo. Kuko ibyo rero bateye akamo abarongoye igihugu cy'u Burundi, abarongoye igihugu cy'u Rwanda barabe bareke inkino zikinwe, inkino zikomeje guhuza abavandimwe ababanyi beza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibibazo bizokwamaho, ibibazo bizokwama babiba, ariko rero ntibize kubera intambamyi inkino ugwaruka. Eka mbere n'icyo kama kuko murabona yuko n'abanyamuziki hari atabiteramo bikomakomeye bisigaye biba hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ibyo rero ndibaza yuko atari ikintu cyiza, ariko rero ndizera yuko atari kera cyane inkino zizosubira guhuza ibihugu byacu by'u Burundi n'u Rwanda.
Mwabuze kuvyerekeye umukinyi rurangiranwa w'umupira maguru mu karere ka Afrika n'umakungu Didier Drogba ko yari muri iyo nama mukamwashoboye no kuvugana mu mutumira ko yagerageza kurara ngene yoshobora kugira uruhara kubijyanye na karere kacu hagati y'Urundi n'u Rwanda. Didier Drogba n'umuntu yagize uruhara rukomeye mu gihugu ciwe c'amavuko ca Cote d'Ivoire gihe cyari ko gica mu bibazo. Yabaye nk'umuntu ahuza impande zose zaramwiyumvamwo kandi yabyifashemwo neza. Uretse Didier Drogba harabandi ubona mu karere ka Afrika bashobora kugira uruhara rukomeye aho bahagaze no mu bihugu byabimwo amatati muri Afrika.
Ego Didier Drogba nogira ko ndanabamenyeshe yuko ariwe kuva mu mwaka uheze ari cyegera cy'urongoye rino shyirahamwe mpuzamakungu rya Peace and Sport rirongowe n'umushinga na Joel Buzuna wenyine yabaye rurangiranwa mu nkino za Pantathlon Moderne. Hanyuma Didier Drogba rero nk'uko wabivuze niwe yigeze guhamagara bagenzi we igihugu ciwe cyari mu bihe bibi arabahamagara bagenzi we arababwira bafatane kugira batere akamo abanyagihugu bari n'abanyepolitiki bari bahanganye mu ntumbero yo kubumbatira amahoro mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ku bw'ibyo rero Didier Drogba ndazi neza yuko ari nk'amwe twokwitegura neza kuza mu Burundi kuza mu Rwanda nta kibazo na kimwe byomutera. Hanyuma kandi nabamenyesha yuko hari n'abandi ba champion b'amahoro bari muri Islamu, hari Abanyafurika y'epfo aho rero nonagira ko ndanabamenyesha yuko nka kapiteni w'umuguseruka igihugu wa Afrika y'epfo wa rugby uherutse gutahukana igikombe cy'isi yose cyabereye mu Buyapani niwe yatahukanye agashimwe k'umushampiyo yashoboye gukora igikorwa cyakoze kuri benshi mu gihugu avukamo cya Afrika y'epfo. Abo bose ndazi neza ari nkamwe ko imiryango yo kugururwa mu bihugu byacu aho wose boza gushigikira izo nkino zo kurondera amahoro, izo nkino zo kurondera ubumwe hagati y'ibihugu byacu. Hanyuma hakaba hari n'abandi aho rero ndasize kure ndazi yuko dufite umunotsi wundi mu Burundi hari Francine Niyosaba, uwo wese ndazi yuko tumwikoze ko tutavuga ati ingo tujye mu banyagihugu ingo tujye guhagararira amahoro mu Burundi dutegure inkino zo gushyira hamwe Abarundi n'Abanyarwanda Rwanda. Aho ndamaze kubigerageza ndamaze gushika mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mu nyuma ama ekipe y'u Burundi na Nasu natumiye ku munota wa nyuma bahavuye bambwira yuko batemerewe kujya mu gihugu cy'u Rwanda. Murumva nguva nk'ibi nk'ibyo byari yuko byabibabaje cyane. Hanyuma kandi ndanagerageza no kudanategura inkino hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda, hanyuma mu minsi ya vuba mbere tugere no mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cya Tanzania, turabe yuko nabo bantu batamerewe neza bari mu buhungiro bogarukana umunezero biciye mu nkino. Ibyo byose biri mu migambi by'ishyirahamwe turongoye, kandi naho nyine ndizera yuko abo bantu nabo bakinyi barubangiranwa nabo nyine baradushyigikiye mu migambi dufitiye ibihugu byo mu karere kacu.
Muravuze umugwi nserukiragihugu wa Afrika y'epfo wa rugby watwaye igikombe cy'isi yose muri uyu mwaka. Umuntu yitegereza warabonye ingene abantu bose bahimbawe bo mu bwoko bwose bo mu bice bitandukanye no mu nzego zitandukanye mu gihugu, ni ikintu cyashimishije cyane kiri muri byo wari kuravuga. Aho inkino zifasha cyane kuko rugby muri Afrika y'epfo yarizwe ko gushika vuba ko ari iy'abazungu gusa.
Icyo uvuze nicyo, kuko mu myaka yahera twarabona mu guseruka igihugu Afrika y'epfo wari kugwiriyemo abazungu, ariko ubu undi urabona yuko kubera ibyo uwo mugwi washoboye gucisumba n'abazungu muri uwo mugwi, n'uwo kapiteni rero mu guseruka igihugu wa Afrika y'epfo ntiwamenyesha yuko ari umwirabura. Aho rero yahavuye agira umugambi w'igitigiri amajyana 262 abantu twese twaribaza ati ibyo byo nibiki. Aho rero ntiwamenyesha yuko ibitsinda 262 ari byo mu guseruka igihugu Afrika y'epfo washoboye gutsinda mu nkino z'isi yose zaheruka kwera mu Buyapani. Uwo mukinyi rero kapiteni wa Afrika y'epfo nabamenyesha yuko yahaguye akoresha icyo gitigiri mu kubaka amashuri angana n'ico gitigiri mu karere avukamwo akarere gakenye cyane n'abana batajya mu mashuri aho rero yana ya ibyo byose yabikora akoresheje ingingo akagenda akabwira ati dukine hanyuma twubaka amashuri kandi ibyo rero byarashimishije abatari bake hata abandi benshi bariko barakora byinshi byerekana yuko inkino zishobora gusubiza hamwe abantu ata mu budasa bwabo.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Jean Bosco ari ku murongo. Jean Bosco uri he?
Ndi ku murongo mwiriwe ku ijwi ry'Amerika.
Mwiriwe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo intererano?
Ikibazo ni intererano ku intererano.
Yego.
Nashima anye.
Alo?
Ujyanye n'uwo mugwi cyangwa n'iryo shyirahamwe?
Nitukumva neza, wogeragaza kwigirayo aho uri, nitukumva neza ku murongo. Umurongo wa
mezi.
Ubu twakumva? umurongo umeze nabi reka turagiragaza turabe ko dusubira ku telefone. Umurongo wa Jean Bosco umeze nabi turasubira kutugiragaze kumuhamagara. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga. Dufise Jean Long ku murongo. Jean Long uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Ufite ikibazo ubaza umutumire icyumviro ushikiriza?
Ndarinda aho bita ku mukuru mu banze mu ndamukiriza umutumire.
Yego, arabumva.
Noneho akabazo ka mbere namwibariza wenda akabanza akansubiza mbere yuko nagerayo ndivyo nza kumubaza akaza kunsubiza nyuma. Namwibaza nti ese ko nimvishe abanywanyi bo mu Burundi ko batangaga ibibazo bibanda cyane ku mishamiro nyo hagati y'u Rwanda n'u Burundi bakavuga ati nta nkino zikibaho zashobora kubahuza. Ese habaye nk'umukino wa competition tuvuge wenda nk'ihiganwa ryo gushaka ikigiye kujya mu gikombe cy'isi cyangwa se cya Afurika nabwo twabona ikipe imwe yanga kujya gusura indi? N'abantu nsubiza ko ngaho kutende tubazo ndi buze kutumubaza kuri uriya muryango.
Ego, mu mwishure
bimaze gushika urazi yuko ihiganwa rya Sekafa ry'abafite imyaka iri munsi ya 17 ryabereye mu gihugu cy'u Burundi u Rwanda ntirwagitabye. Hanyuma kandi urazi yuko ni Kigali haherwe no mu Rwanda haheruka kubera ihiganwa rya Sekafa ry'imigwi yabaye ya mbere mu karere umugwa Egenoro mu Burundi ntiwashoboye kugitaba. Urumva ibyo byose yuko bibohera amaboko imugongo abakinyi n'iyo migwi na cyane cyane ko muri bayifuza kuyitaba. Ariko rero kubera ibyo bibazo bya politike biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ugasanga ntibashoboye guhura ntibashoboye kwitaba izo nkino kumbure ntibirashika ngo tubone u Burundi cyangwa imigwi yo mu Burundi ihura niyo mu Rwanda mu nkino za CAF cyangwa za FIFA. Ariko rero twizere yuko aho bizoshikira hose ubwo uko guhangana mu bijyanye na politiki biri hagati y'u Burundi bidoba byahaguye gucyo imigwi n'abakinnyi cyangwa abanonotsi bashoboye guhurira mu nkino.
Jean Long, hari ikindi kibazo ufise? Wari wabuze ko hari ikindi kibazo. Jean Long nakiri ku murongo. Jean Bosco yagarutse ku murongo wa telefone. Jean Bosco uratwumva?
Yego, ndabumva neza. Sinzi ko mwe murimo muranyumva namwe.
Ubu birumvikana neza. Ushikirize icyumviro kuri ushikiriza.
Nari ndimo mbwira umutumire kugishyira hamwe igihe ndaritengurutse cyane ko ari ryiza kuko ndibuka mbere ihari hari amagume muri za Kamenge, Cibitoki na za Ngagara mugabe twahuriraga kuri Centre Jeune tukajya mu nkino wasangaga ibintu abantu bari bafite amatasi byaheza abantu bishimye kukibazo rero nari nsise nagomba kumubaza mbe ishirahamwe arongoye risise ijwi ringana gute muri ayo mashirahamwe yandi yo ku isi ku buryo ashobora kubumvisha ingene ibi bihugu by'ababanyi byo muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari ko boza bakadufasha mu bintu by'inkino bakaba baduhuza n'ibi bihugu bindi bakaba babyinjiramo nk'uko yavuze ba Drogba ba Etofisi bakaba baza bagagira urundi ruhare mugabo bakagiramo uruhare mugabo binyuze muri iryo shirahamwe barongoye. Ikibazo kigira kabiri, ese ngaha muri ibi bihugu bituranye u Burundi, u Rwanda, za Congo na Uganda, ni iki bari gukora ko harimo impunzi nyinshi ziri mu makambi amwe ari mu gihugu hagati mu Burundi, izindi ziri muri ibyo bihugu nari maze kudondagura? Ni iki bari gukora ku buryo bamwe bazoza baza bakagenderanira bakaba babicisha muri ibyo by'inkino, abari Burundi bari ha mu Burundi n'abari muri ibyo bihugu bakaba bahura mu bintu by'inkino, bakaba baba bari kumwe bakasangira bakayaga neza? Ni iki baba barimo barabikoramo? Ibibazo nari mfite, ibibazo nari mfite byarize. Murakoze
cyane, arabishyura.
Murakoze cyane, ibibazo byiza. Hanyuma ingufu z'ishyirahamwe nsanzwe ndongoye kumure nifuza yuko twoza tunafashanya cyane n'iri shyirahamwe mpuzamakungu rya Peace and Sport. Icyo rero nobamenyesha ni uko ishyirahamwe Peace and Sport ryari risanzwe riza rirategura ku mwaka amahiganwa mu karere, amahiganwa bita Jeux de l'Amitié ahuza ibihugu bitatu, u Burundi, u Rwanda na Congo. Ariko rero muri iyi myaka ibiri itatu iheze, nk'uko nababwiye, kubera ibibazo bya politike n'iby'umutekano muke byagiye biratuma nk'amahiganwa abere mu Burundi, u Rwanda rutayitaba. Ibyo rero ugasanga no mu gihugu cy'u Rwanda ni uko nyine babibona, byabereye muri Congo kubera byasaba yuko u Rwanda ruca mu Burundi ntibashoboye kubyitaba. Ariko rero izo nkino ziracyari ko zirabandanya. Mu mwaka uheze mu 2018 witwa Jean Baptiste Arize n'undi mukinya akomeye cyane mu Faransa, Pascal Gentil akina urukino rwa taekwondo, barashoboye gushika mu Burundi. Uyu mwaka naho Venice Nyongabo yarashoboye gushika mu Burundi, Igitega ikambere ni Makamba. Ariko rero ikibabaje n'ubu nyine subiyemo nifuza yuko twagerageza gutorera umuti, nuko naho nyine ziswe inkino za Jeux de l'Amitié. Ariko rero u Rwanda ntirwashoboye kuzitaba, birababaje cyane. Kubw'ibyo rero ingufu z'ishyirahamwe ni uko rero dushaka gufasha kugira turabe yuko amahiganwa ay'inkino yo mu bihugu byacu bose abantu yeza araba atawukumiriwe kandi atawutinya mugenzi we. Gutyo rero tugashobora dukashobora gukoresha inkino mu gukomeza ubumwe n'amahoro hagati y'ibihugu byacu. Hanyuma ikibazo cya kabiri yaravuze ikibazo kijyanye n'iby'impunzi.
Impunzi mu makambi avuga ingene nk'abo bakinyi rurangiranwa n'abanonotsi bafasha muri icyo gikorwa bashobora gutegura nk'inkino muri ayo makambi, kubahari muri ayo makambi mu byofasha nabo kurara, ingene bibagira ibibazo barimo.
Ni icyumviro cyiza cyane. Nubamenyesha yuko ishyirahamwe ndongoye rya Sport for All ni ishyirahamwe natanyiyumvire mu mwaka w'2017 mu 2018 yarashoboye gutangura ibikorwa, aho nashoboye gushika mu gihugu cy'u Rwanda, narafashije mu rukino rwa basketball wahuje umugwi impunzi z'Abarundi ziri Kigali, ni Zimahama, aho nashoboye mu buryo buke nari mfise kugurira n'imyambaro uwo mugwi washoboye gutahuka umugwi w'i Kigali. Hanyuma kandi uyu mwaka naho nari nagerageje gutegura izindi nkino ndatorondera n'ibikoresho bitandukanye kubera impunzi zitari nke ziri mu gihugu cy'u Rwanda, na cyane cyane z'Abarundi. Bambwiye yuko hari abakinnyi beza ariko rero badakina kubera ahantu bari bitoroshye. Narashoboye kugerageza kurondera ingene nategurirayo inkino, byahavuye biba ngombwa yuko nifashisha ishyirahamwe Dameso Shalom ukwezi kw'icumi warashe gutunganya iganwa gitabwe n'imigwi yose y'impunzi z'abahungu n'abigeme ziri imahama kandi iyo higanwa ryagenze neza n'ubu nyene mu mwaka uza turiko turategura higanwa rikomeye cyane rizohuza impunzi ziri mu makamba atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda aho rero mbere nkanabamenyesha yuko turiko turagerageza kugira turabe ingete abanonotsi beza bari muri ayo makambi y'impunzi mu Rwanda cyangwa ahandi eka mbere n'ubuzi boza baritaba nk'impunzi muri ya mahigana mpuzamakungu ibyo rero no ngaha i Monaco twarashoboye kubiganira n'usanzwe arongora delegation y'imigwi y'impunzi narabimubwiye kandi yarabinyemereye yarambwiye ati genda mutegure bahiganwe hanyuma turabame umwanya bashoboye gukoresha turabe ubuhinga bageze ko ibyo ndibaze uko mu byo nashoboye gusaba narasabye yuko no mu karere iwacu tworonka abaza baraseruka muri izo nkino na cyane cyane ariko nkagwanira yuko izo mpunzi nazo nyene n'ibyibazo biracyahari kumure icyo bahunze ntikiratorerwa umuti ariko rero ndibaze yuko ibyo byose bikoze turi hamwe yohuza izo mpunzi eka mbere n'abasigaye mu gihugu bakaza barahura tukerekana inkomedi ziva mu nkino.
Murakoze. Estache ari ku murongo wa telefone. Estache uri he?
Kandi ngaye ubyimbura mu Burundi.
Ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Nanisi cyimbiro gato y'akabazo gatinda.
Yego.
Muwaza mudafite kutumire.
Arabumva?
Ndabara mukije.
Mahoro neza. Hanyuma nagomba ntiremeke igishyira hamwe kuko igishyira hamwe nanise rifite bihanye rugiriza kuko twebwe tukigaburiye rifite hari igitega ngino zaraduhuje n'ishuri ritari dushyamiranye hanyuma biragera neza tuba turiza hamwe rero nashaka ndamubaza kabazo zone ibishyira hamwe bihagaze ifite icyicaro hehe hanyuma ababazwa icya kabiri n'uruheru hari aya mareta yagira kugira ngo ashyigikire iri shyirahamwe kugira ngo ibibazo biri mu Burundi cyangwa mu Rwanda kugira ngo dusubire guhuza mukeneye n'izi nkino nyine hanyuma ndabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza.
Murakoze.
Ku ngaha mu gihugu cya Suede ariko kandi rikaba ryemewe nk'ishyamwe mpuzamakungu nacyo gituma rero dutegura inkino hirya no hino ku isi ndamaze gushika mu ikambi y'impunzi mu gihugu cya Afghanistan aho twarakoresheje ishyirahamwe kugira dutegure inkino ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Afghanistan nk'uko nababwiye twateguye kujya mu gihugu cya Tanzania muri uku kwa cumi na kabiri ariko ntibyashoboye gukunda kubera ibibazo biri mu makambi y'impunzi atandukanye muri Tanzania ubu turiko turavugana n'irindi shyirahamwe risanzwe ryitahije inkino mu ikambi y'impunzi riri hariya inakivari mu gihugu cya Uganda aho rero ndibaza yuko atari kera cyane mu ntango z'umwaka w'2020 aho hose tuzogerageza turabe yuko ibikorwa nk'ibyo by'inkino byokomeza muri abo bantu usanga ibijyanye n'inkino basa n'abaca babyigiza kure kubera ibihe n'aho babaye hanyuma ku bijyanye n'abategetsi na kamo nabateye n'ubundi ndabisubiriye ndateye akamo abarongoye igihugu cy'u Burundi abarongoye igihugu cy'u Rwanda barabe ingene inkino zihuza ibyo byo gukora ibibiri zobandanya ibibazo bijyanye na politiki bikajya ku ruhande tukaba tuzi neza yuko aho twotegura inkino zose atantambamyi ku Barundi mu gihe zoba zibereye mu Rwanda cyangwa atantambamyi ku Banyarwanda mu gihe zoba zibereye mu Burundi aho rero ndakeye akamo abandi bose babishoboye ari abera bifuza yuko dukorana ndibaza yuko ibyo byose turabishoboye ku nyigisho tumaze kuronka n'izo tumaze gutanga hatari hake turize yuko ako kamo tubateye babidufashijemo tuzoshobora kwerekana inkomedi z'inkino mu bijyanye no kugarukana amahoro n'ubumwe hagati y'abantu.
Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
muri isanga Muri sanga ni kiganiro kizi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala Tabujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kwishyira hamwe mpuzamakungu Peace and Sport International yemeje gukoresha inkino umukurondera amahoro no gusubiza abantu hamwe cyagirishije inama igiri ya 12 y'iminsi itatu i Monaco muri indwi turangije. Tukaba turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye umenyesha makuru w'inkino w'Umurundi aba mu gihugu cy'u Sweden, akaba yoboye ishyirahamwe Sports for Hope, Sports for All, no kuvuga inkino zigiro, inkino kuri bose, akaba yari yitavye iyo nama. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Rukundo, uratwumva? Rukundo, uratwumva? Rukundo, yego, uhamagaye urihe?
Mpamagaye ni Ngozi.
Mu Burundi?
Ego Ingozi mu Burundi.
Ikibazo cy'imviro?
Bo, nakurikiranye dusanga iryo shyirahamwe rifise intumbero nziza cyane. Nibyo koko inkino ni ikintu cya mbere nyamukuru gifasha mu kugarukana amahoro n'umutekano, mu kunywanisha abantu no gufasha abantu gusubiza hamwe. Kandi turiko turaraba muri ibihugu byo mu karere ndetse no hirya no hino ku isi, inkino nizo zagiye zifasha abantu gusubiza hamwe. Ariko rero naho numvise yuko iryo hangiro ari ihangiro risa nk'irikomeye cyane, ariko nkeneye nibaza nti mbega iryo shyirahamwe rifise ijwi rigera he, rifite inkomezi zingana gute ku buryo ryoshobora gutunganya inkino zigahuza igihugu n'ikindi, maze nk'ibihugu babishyamiranye bigasubiza hamwe. Aho araza kugerageza kuduha umucyo. Hanyuma ikigira kabiri yari nk'intererano ko ari ishyirahamwe gihaye intumbero nk'iyo, rigerageje kwagura imihora rigakorana n'aya mashyirahamwe mpuzamakungu y'inkino, yatunganije inkino bagafashanya. Ndabona byoshobora gufasha nka za FIFA, za CAF, hamwe n'amashyirahamwe ajyanye inkino mu bihugu. Muri icyo gihe byoshoboka yuko hatunganye inkino byoroshye, kuko byaba byatunganijwe mu buryo buri mu minwe y'icyo gihugu cyangwa ibyo bihugu biba byaramutse bihura.
Yego.
Murakoze cyane, ibyo ni byo byiyumviro na Linfis.
Murakoze. Derrick?
Murakoze cyane, nicyo ni icyiyumviro twiza cy'uwo munywanyi wa w'ijwi rya Amerika. Icyo rero ibyo nari nabivuze mu kanya, ibyo tumaze gutangura gukora ni buke buke n'urugendo rubandanya, ariko nababwiye yuko ndabye abo twashoboye guhura, abo twashoboye kuganira, hari n'abarongoye n'abari baje baserukira icyamwe mpuzamakungu gitaho impunzi hashe, nabo nyene twarababwiye turabereka ibikorwa dusanzwe dukora, turabereka imigambi dusanzwe dufite, nabo nyene barayishyigikiye cyane. Ni nacyo gituma ubu bariko baradufasha batwugurira imiryango ku barongoye ishyirahamwe hashe mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cya Uganda, kugira turabe yuko twokwinjirayo ata nkomanzi. Hanyuma aho nababwiye mpagaze cyane ni hagati y'igihugu mvukamo cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Aho rero birababaje cyane ubu rero nabutanze amahiganwa yagiye araba, ibyo bihugu bibiri ntibyitabe ayo mahiganwa kubera bere mu kindi gihugu. Ariko rero nko mu 2008 si kure cyane, ni mu mwaka uheze, nge nari mu gihugu cya Maroc mu nkino za CHAN, harukino gwa kafu gwa huje umugui wa rija rijit burundi umugui wa rianso wa mugi ugu chuguanda ugorukino uguambile gwa veri ikigari hariko narafashe narafashe ndegwe umusunge ndi ndanyaru kila ikigari kurabu ugorukino iyo ni ya kata karokeza kinge ni nino zihuza kani wadro agati burundi ni guwana vya riba zibutangura kata ukino gwa vere mugi huku chuburundi reonsporo ya mtadekandi nani mgona ne araba kichange aba uherekeje vige zeba gira mugi huku chuguanda aliko lefu mwenyuma mumbi seifu koo harama iganu waji araba jemi hugu viti igeze mtiba nigeze kugira nama higwe nja mubategura iganu waja kigari international marathon tuguma tukiteza abantu batibu burundi bavuze uko atabujyo bafise ndavuga ati ndavuga n'abarundi babishoboye uko boterera abanotsi bakaza gushika ku munota wa nyuma tudi uko baza ariko ntibaje murumva yuko ibyo byose bidira mu ma muri menshi abanonotsi n'abakinyi
yego David aratwakuye David uratwumva David
ndabumva cyane
yego ufite ikibazo baza mutumire yego
hanyuma nta mbere mera onda abantu nshimire Eric kuba yitabiriye umutumirwa hanyuma nkakomeza mvuga ni nubwo wenda ibihugu byacu baba bitabanye neza cyangwa bitumvikana ariko iyo twebwe abaturage cyangwa se rubanda rwose twumvishwa ari abandi banyagihugu bagerageza guharanira amahoro twumva ari ibintu byiza gusa akabazo nda NTT nifuzaga kumubaza ese mu gihe uwo muryango umaze cyangwa se iyo Sports International imaze ikora abantu ka kabiri yavuze yuko ngo yatse impushya zo kuba yaza mu Rwanda mu nkambi z'impunzi Tanzania ho ngo baramwangiye ariko mu Rwanda ntabwo yatubwire niba baramwangiye nabo niba baremeye ntabwo yatubwiye hanyuma akabazo ka gatatu ndasorezaho nako nifuzaga kumubaza ese mu mirimo yabo bakora ko ari imirimo isaba ubwitange kandi bagashoramo n'amafaranga ese abaterankunga bahe ese hari ubwo wenda hari leta runaka yabibashyigikiye muri icyo gikorwa cyiza bakora cyo guhuza ibihugu bifashishije nagira ngo wenda namara umwanya abandi bakaza kubura umwanya ansubize wenda kuwucunga
murakoze
uga nuko mu Rwanda intambamye twagize nuko ntushobora kwiyadukiza ngo ugeme kandi impunzi ni byiza yuko uta mu nzego zibijejwe ugasaba uruhusha hanyuma hari igihe byari bigiye gufata igihe kinini mu nyuma canca kwishyira hamwe ya Maison Shalom ni ishyirahamwe n'ihenze ryavuka mu gihugu cy'u Burundi ariko ni ishyirahamwe mpuzamakungu riri ritanga rifite ibikorwa rikorera i Mahama iryo shyirahamwe narashoboye kuryikora ko rirambye yuko atabijyanye na n'inkino basanzwe bakora ariko mu nyuma barabinyemerera kandi naragiye ndatanguza icyo gikorwa kandi cyasozerewe neza mu kwezi guheze hanyuma mu gihugu cya Tanzania twari dufite umugambi wo kujyayo ariko ntibyakunze byakunze kubera murazi yuko hamaze iminsi hari ibibazo by'impunzi zishaka gutaha n'izidashaka gutaha ibiro twaciye tuba turabangiriye hanyuma muri kino gihe naho ahanyene Monaco twahora twarashoboye kuganira n'uwari yasorokiye hashtag aratwemerera kuduha contact z'abatwara hashtag mu gihugu cya Uganda kugira tujye muri ikambi y'impunzi ya Nakivale ibyo byose turiko turabirabana cyane cyane mwumvise yuko aho turiko tujya mu nkambi z'impunzi amakambi usanga akunda kugira ibibazo by'ibyo by'ibikorwa bijyanye n'inkino cyangwa ibindi bikorwa bijyanye no kwinezereza ibyo ni byo turiko dufite mu migambi yacu hanyuma ikindi nacyo mu Burundi ndibaza yuko atakitubuza kujyayo kudojayo vuba cyane na cyane cyane mwumvise uko intumbero dufite ari ukuraba yuko ibyabaye hagati y'Uburusiya na Ukraine ibyabaye hagati ya Korea y'Amajyepfo n'iya ruguru n'ibyabaye hagati ya Turikiya n'Ubugiriki natwe nanjye ndifuza yuko twabibona hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu ikoraniro kaminuza rizoba mu mwaka uza rya Peace and Sport tujye tubone inkino abarundi n'abanyarwanda bazoba batumiwemo kwaje berekane ku rwego mpuzamakungu yuko naho ibibazo byohaba inkino zishobora guhuza iyo rero niyo ntumbero dufite.
Yego. Mugisha uratwumva? Mugisha uratwumva? Halo Mugisha?
Halo?
Yego, uratwumva?
Niriwe neza cyane.
Amiriwe? Ikibazo icyumviro?
Niriwe neza cyane.
Yego. Yego, ufite ikibazo icyumviro? Halo, uratwumva? Halo, halo. Mugisha ntashobora kutwumva ku murongo wa telefone. Iri shyirahamwe twako turavuga Peace and Sport International rikora ibintu byinshi cyane ndabona rifise n'uruhara mu gukoresha ibyerekeye inkino twavuze ku bijyanye n'amahoro ariko rirafasha n'abana bari bagizwe abasirikare mu bihugu bitandukanye rirafasha impfubyi zo mu ngwano rigafasha n'aba impunzi mukorohereza nko gushobora kuronka kujya mu mashure nko ku bana baba bari muri aya makambi y'impunzi cyangwa n'abakuze ko gukoresha inkino ari ikintu gikomeye cyane gishobora kugira kuvamwo umwimbu kikaboneka ko gifasha cyane muri ibyo bikorwa byose bitandukanye mubibona gute ku bijyanye n'iryo shyirahamwe rifise igihagararo gikomeye mwabuze ko rikorana nayo yandi mashyirahamwe akomakomeye nka za HCR n'andi mashyirahamwe mwabisigura
urakoze cyane Peace and Sport nk'uko mwabyumvise rimaze imyaka 12 ributse hanyuma kandi n'ishyamwe mpuzamakungu koko ni ishyamwe rifise igihagararo gikomeye risanzwe rifite icyicaro mu gihugu kimwe mu bihugu bikomeye kambere none abamenyesha yuko na Prince Albert wa kabiri wa Monaco na wenyine niwe bita nka patron w'iryo shyirahamwe murumva yuko ari ishyamwe rikomeye hanyuma ni nacyo gituma usanga aho ridodoye ridashobora kwagirwa no bamenyesha yuko muri rino kamere rino koraniro nyene ryaheruka no bamenyesha yuko Peace and Sport yongeye gusinyanira amasezerano n'ishyamwe mpuzamakungu rya UNESCO aho rero urumva yuko ari ishyamwe risanzwe rifasha mu bijyanye n'imibano bijyanye n'akaranga aho rero urumva yuko ari ishyamwe rikomeye rikaba rifitaniye kandi n'ubucuti n'amashyirahamwe akomakomeye nka ya mpuzamakungu ya ONU cyo tumenye mashyirahamwe y'abikorera ubyabo usanga atanga uburyo butari bubuke kugira kumure izo nkino n'ingendo z'abo bashampiyo b'amahoro zishobore gushoboka ata nkomanzi aho rero nkana bamenyeshe yuko nabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu y'inkino zitari nke ku isi yose zisanzwe basanzwe bakorana cyane n'ishyamwe Peace and Sport.
Murakoze Rubi Michel ari ku murongo wa telefone. Rubi Michel uratwumva?
Ndabumva neza ariko ntabwo ari neza cyane.
Yego, ikibazo icyumviro unyarutse?
Akabazo kiti.
Yego, yego.
Bose ni turi ya. Ndabumviro. Abantu bose bakoze kuvuga bavuze agakiriya ndanye Burundi. Abatanga. Yego.
Halo?
Yego, shiki.
Yego, ndabumva muvuge.
Uri kumwe?
Yego.
Nimi Michel turi kumwe ndakumva.
Yego ndabumva. Mushikirize muratwumva? Mushikirize icyumviro cyanyu. Radio Ijwi ry'Amerika umurongo wa Louis Michel ntumeze neza. Iryo shyirahamwe Peace and Sports International ikoraniro rikurikira rizobera he?
Ne kaminuza ntibavuze aho rizobera ariko rero rizotegezwa kuba nibyo rikunda kubera hano Iburayi mu gisagara cya Monaco ariko rero nabamece nko mu mwaka uheze iryo shyirahamwe ryabereye mu gihugu cy'Ubugiriki hanyuma mu 2014 nihenze ryabereye hariya mu gihugu cy'Urusiya murumva yuko rikunze kubera mu bihugu bitandukanye ariko rero kenshi ribera mu gisagara cya Monaco ari naho risanzwe rifite icyicaro.
Haruko iryo shirahamwe ryoshobora kugirisha manama mu bindi bihugu bitandukanye birimwo nk'ivyo bibazo kugira gyegere abo rishaka gufasha.
Ego cyane ritanzwe rifite mu bihugu imigambi y'amaproje mu bihugu bitandukanye muri za Mali, za Cote d'Ivoire, kambere naho hafi mu gihugu cya Congo iryo shirahamwe rifite imigambi ritanzwe rihakorera aho rero CCD de Kureno na hariya mu bihugu by'Abarabu za Afghanistan, za Turikiya, mu Bugiriki n'ahandi hatari hake ku isi aho rero usanga mbere ahanini Linda tanga ni inyigisho ahanini kuko no amenyesha yuko mu kwezi k'umunani iryo shyirahamwe ryari ngaho mu gihugu cy'Uburundi ni kumwe n'umunonotsi Venice niyo ngabo barashoboye gutanga inyigisho kuko bitaba educateur bijyanye n'inkino abo mbere bahavuye bitaba educateur b'amahoro abigisha b'inkino bitemo b'inkino b'amahoro bitemo nkino.
Ndabona iryo shyirahamwe rigerageza no kuvugana n'abanyepolitike n'amareta kugira ngo rigerageze kumvisha uruhara ruboneka rw'inkino zishobora gufasha mu mugambi w'amahoro. Mubona hari intambwe rigira?
Ego cyane aho rero nabamenyesha yuko rino mumura ya ma conference muri aya manama yino yari no shyirahamwe barakunze gutumira n'abanyapolitike kamena n'abarongoye ibihugu. Nabamenyesha yuko uyu mwaka urongoye igihugu cya Kosovo yari ngaha aho mbere na wenyene yashimiwe mu ruhara yagize mu guhuza ibisagara bibiri byo mu gihugu kimwe bicacana uwaka mu bijyanye na politike, ariko rero kubera uruhara bagize kugira inkino zishobore guhuza ibyo bisagara bibiri ni nacyo gituma rero uwarongoye icyo gihugu cya Kosovo yahaburiye atumirwa. Nabamenyesha yuko abarongoye igihugu cya n'igihugu cy'Uburundi cyarigeze gutumirwa mu 2011 ndiyende urongoye igihugu cy'Uburundi Petero Nkurunziza yarashoboye kwitaba iryo ikoraniro nk'iryo kubera uruhara yagize muri za nkino akunda gukina n'abanyagihugu na cyane cyane na za nkino zihuza ubushikanganyi butandukanye mu Burundi, kuko ibyo byose atabyemeje ntibishobora kuba, ariko na wenyine yarahawe agashimwe kuko yaharaniye amahoro biciye muri izo nkino na cyane cyane muri uko guhura abicishije mu nkino.
Twobwira ariko baratwumviza ko iryo shyirahamwe Peace and Sports International ari shyirahamwe ritagira uruhande ryegamiye ko ryigenga, icyo ni ikintu gikomeye mu gikorwa cyacu.
Ego cyane, uko niko biri.
Hari akajambo ka nyuma turasigaje nk'imisegonda mikeyi washikiriza.
Nagira ubwa mbere nshimire cyane Radio Ijwi rya Amerika ryemeye kuduha kano kajyo, kandi nkizera yuko rizobandanya rinadushyigikira muri ino migambi dufite yo guhuza abantu biciye mu nkino. Hanyuma ikindi nacyo ngatera akamo ugwaruka rwo mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda cyane cyane bariko baratumbiriza muri uno mwanya bareke kwiruka inyuma no gucanamwo kubera inyungu za bamwe mu bijyanye na politike, ahubwo nyabuna bagwize ibyo bashyira hamwe. Aho rero nkaba ku bwanjye nivugiye bagakoresha inkino muri iyo migambi, aho rero ngatera akambo ka nyuma abarongoye ibyo bihugu na cyane cyane mu bijyanye n'inkino kubwira bazikoreshe mu gushyira hamwe abantu. Murakoze cyane.
Murakoze ya mutumire wacu Steve Derrick ndize umenyesha makuru w'inkino mu Rwanda ba mu Sweden, akaba yoboye ishyirahamwe Sports for Hope, Sports for All, akaba yabitavye inambwiri ya 12 ishyirahamwe Peace and Sports International ryiyemeje gukoresha inkino mu kurondera amahoro no gusubiza abantu hamwe. Iyo nama ikaba yari yabereye i Monaco. Turashimiye rero mwese mwagize uruhara muri iki kiganiro, abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ivyiyumviro namwe mukunda Radio Ijwi rya Amerika. Timutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Ni Ijwi rya Amerika. radio ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave.